Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe bakunze bagadenza mbagateka kawe kaze mu makuru yo kuri munsi wa gatano turi kwiga intezo ya 2023 nyandagara mu mwaka wa 2024 ayo twabateguriye tuhera ku ngingo nkuru nkuru ziyageze igeza cyakorera kiramaze iminsi cibonekeza muri zone gihosha ya komine ntangwa mu gisagara ca Bujumbura abantu bashika 10 baramaze kwandura ico kiza abanyagihugu muri iyo zone bavuga ko ico kiza gituruka ku isuku rike riharangwa kubera harikena ry'amazi ridasanzwe naye imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bafise ubuzi bukenera umuyaga nkuba muri komine Nyanzarake y'intara ya Makamba ni mu manuko bw'u Burundi imvugo nuko haheze indwi irenga bataronka umuyaga nkuba basaba ishirahamwe Rejidezo kubafasha gutorera inyishu ico kibazo Interano iriko iratozwa n'umugambwe SNDD-FDD ikwiye gutozwa abanywanyi b'umugambwe SNDD-FDD bonyine gusa bisabwa n'umugambwe Codebo kubera izo nterano ziriko zitozwa zasakizaki mu bantu bose uyo mugambwe ukabona ko atamuntu akwiye guterwa ubwoba ngo atozwe mahera kandi atari umunywanyi w'umugambwe SNDD-FDD amakuru twateguye saya gusa mu kanya ni donido
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Ndasubiye kubaramutsa makuru twabateguriye tuhere mu bijanye n'amagara y'abantu aho bavuga ikiza c'indwara yakorera muri zone gihosha ya komine ntangwa mu gisagara ca Bujumbura Abantu 10 baramaze kwandura mu kiringo cyo kwezi kumwe gusa abanyagihugu ba muri iyo zone bavuga ko iyo ndwara yoba yadutse kubera isuku rike riturutse kwibura ry'amazi meza riguma ryibonekeza muri ico gisagara cya Bujumbura abanyagihugu batakambira umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugica fajije ibintu bitarayangara reka inkuru tuyibaze Evelyn Mukeshimana
Abo banyagihugu bavuga ko atakindi gituma iyo ngwara igwirirana atari ibura ry'amazi riguma ryibonekeza kuko bashobora kumara indwi zibiri atani majya amazi ribonetse aho bigeze basigaye bikora ku mazi yo mu nzuzi yaba yo kunywa no gukoresha mu mazu bemeza ko ikiza cakorera camaze kubinjirana kubera isuku rike riturutse ku kubura amazi
byaraheze ikitari gito kibonekeza ubukene bw'amazi haheze indwi zirenga zibiri abanyagihugu rero bagaca baja kuvoma mu ruzi Nyendare niho honyine bakura amazi ayo mazi rero mavi niyo anakoreshwa mu bikorwa bya misi yose muhira nko kunywa mu kugira isuku ibyo rero bigatuma abanyagihugu bashobora guterwa n'indwara zifatiye ku isuku rike kora rero amaze kwibonekeza mu kibano ngaho iwacu no naho na mu gacaca ibyo nabyo bikaba bituma n'ubwo bukene bw'amazi buguma bwisubiriza budahera
ubwoba rero ngo ni bwinshi buturutse cyane cyane ku kiza c'ibihara z'inkende camaze gushika mu gihugu cy'u Burundi kuko candukira cyane basaba Rejidezo na Leta y'u Burundi gukemura ikibazo c'ibura ry'amazi meza ku neza y'amagara y'abanyagihugu
hari ubwoba bwinshi rero ko kubera hanatene n'iki kiza c'urukoshi bita variole de singe mu rurimi rw'igifaransa isanzwe yandukira cyane ikaba kugira ngo yike ikingwe bisaba yuko habaho mu isuku rikomeye ibyo nabyo bikaba bitabaho bidanakunda muri kino gihe twebwe tudafise amazi amabombo rusange ahari henshi ntakora abafise amafaranga bifise bafite agafaranga nibo bashobora kuronka amazi meza aho naho bakayagura amafaranga ijana ku ibido abadafise nayo mikoro akwiye bakaba bariyakiri dusaba Rejidezo rero yuko yokora mu nzira icyo kibazo ikaduha amazi meza ikindi nacyo dusaba ni uko leta yogerageza igatabara hakiri kare kugira ngo kumbure ubukene bw'amazi buhabwe hanyuma kandi ikingira n'amagara y'abantu.
Amakuru ava mu bajejwe intwaro aho muri zone Gihosha yemeza ko abarenga 10 bamaze gufatwa n'indwara yakorera muri iyo zone mu kirimo kitarenga ukwezi.
Evelyne Mukeshimana arakenuye umuhinga mu bijanye n'indwara zandukira munsi y'ubugarwa bwa Sahara Komeko nakuze amagarira abanyagihugu kurushirizaho kugira isuku mbere no ku mubiri naho baherereye mu kibano kugira ngo bakinge iyo ndwara. Leta nayo ayisaba guhimiriza abanyagihugu kuyikingira no gutora inyishi ico kibazo cy'amazi no kwiyumvira ingene yogisekeza ryo gucandaga abanyagihugu tumutege yompe
n'ingingo zijanye n'isuku n'isukura haba mu gukaraba neza n'isabuni mu kunywa amazi meza no kuvuga ubu leta zikubaye twatunini bita apatabu mu mihana yose cyangwa abantu bose bagendana kugira ngo bazashya mu mazi imbere y'ukuyanywa kuko ayo mazi ntubuzikwe taguwe ko nisazi nubwo bari yavomoze rusengo cyangwa ku irobine cyangwa ntubuziyo icyuyanywesheje ko kitari cyagifise gisukuye neza. Iyo habaye korera leta zo gutanga utwo tunini abantu bifashisha kugira ngo banywe amazi twice iyo migera iyo biri muri ayo mazi. Hanyuma abantu boteza kuginya zihiye mu nkono zarurira ku masahani yoze neza kandi yapfundikiwe kugira ngo zaze nizo zayadumiyeko. Abantu baza gukoresha utuzu twa sugumwe kandi dupfundikiye bagafundikiye inzazi nizo ziragwako kuko inzazi zirashobora kugwa kwa amazi zikaza zikaja kugwa ku ndya baja kurya. Hanyuma bategereza kureka kuza barahekenya ibyo bintu babonye aho babisanze hose ibyo byabivyamwa byaba imboga zidahiye no kuvuga ibyo bakabireka canke naho bakabironga n'amazi meza bazi neza ko ari meza kwironga cyane imbere yo kubifungura. Bategerezwa abo bantu batashoboye kuronka akazu ka sugumwe bagahamba amazirantoki iyo bahereje kwituma bagaheza bakayafurira kugira ngo izaze ntize zirakora ko ngo ziyatware kuko umuntu uko nabibabwiye ashobora kuba afise iyo migera mugabo ataratangura gucibwamo no kugaragaza ibimenyetso. Ingingo zo kwikingira ntibazigondera ntazo baronka none kugura gasabuni kuronka amazi amarobine ubirakabi ni ukuvuga ntibagira amazi mu nzu aho mu bisagara twumva ngo rejidezo yamirikuyarondera amazi umwanya bakavuga bati n'abantu igisagara cyabaye kinini none ntikiba kinini babona none nibo barabira abanyagihugu baba babona bafite imigambi ibyo bintu ko batabishyira mu migambi ngo bitomore bigaragare bavuga bati turiko turondera ko abantu babaho neza. Ni ukuvuga rero kandi tukabona yuko na leta ntishyiraho ingamba zijya zijyanye na leta no kuvuga amazi meza akaja mu banyagihugu hakaba ajya amarobine
araheze indwi hibonekeza ubukene bw'umuyaga nkuba mu gisagara cya Nyanza Lake ni mu ntara ya Makamba mu manuko bw'Uburundi. Abanyagihugu bakora ibikorwa bisaba gukoresha umuyaga nkuba bayidoga ko ubuzima bwanse basaba ishyirahamwe rizeza gutorera umuti ico kibazo. Jean-Marie Ndabashinze
bamwe mu bidoga na badandaza amata bivuye kubura umuyaga nkuba amata bavuga ko acapfa bagakorera mu ruhombo rudasanzwe. Abadandaza amafi nabo nyine bavuga ko abapfana cyane. Abakora ibikorwa bijanye no gufatanya ibyuma gukora amatelefone byose bisaba umuyaga nkuba bemeza ko bariko barakora bahomba haraheze indwi mu gihe basigura ko ibyo bikorwa byose ari byo bibatungiye imiryango yabo. Aba banyagihugu bamenyesha ko batagira ayo bacira nayo bamira basaba ko igisasi cya Regideso cyotorera umuti icyo kibazo bagasubira kuronka umuyaga nkuba gutyo imiryango yabo igasubira kubaho. Mu gisata cy'amagara y'abantu naho nyene nuko abakozi bo mu bitaro by'akarere ka Nyanza Lac bavuga yuko batorohewe. Amasoko yaho ya Radio Inzamba avuga ko uburuhukiro budakora bivuye ku ikena ry'umuyaga nkuba ibura ry'ibitoro naryo rigasongera isi yiwe bemezako ababura ababo bacha wabajana mubindi bitaro nka Mabanda na Makamba muri yo ntara nyine ya Makamba nabo nyine bakaba basaba ko ikibazo cy'umuyagankuba cyotorega umuti. Amakuru ava muri komine Nyanzalac avuga ko umuyagankuba watanguye gucika igihe bariko baraturitsa imisozi ihanamira ikiyaga cha Tanganyika mu ntumbero yo gukora ibarabara y'igihugu nimero zitatu.
Inzamba
amakuru twateguriye arabanaye mu gisata cya politike. Interano ziriko ziratozwa n'umugambwe se David De Gea kugira bategura amatora y'umwaka uza 2025 ukwiye guhabwa intumbero kugira ngo amafaranga atozwe abanywanyi w'umugambwe se David De Gea gusa bonyine bisabwa n'umugambwe ko Debo. Uyu mugambwe ukabivuga wisunze interano zimaze iminsi zitozwa abantu bose mu ntara za Makamba, Rutana n'umugambwe Sende David de Kefa nibizi yarongoye ko Debo agasaba ko atamuntu yotega ubwoba kugira ngo aterere kandi adasanzwe ari mu mugambwe Sende David de tumutege yompi.
Muri ino minsi turabona ko hari ibikorwa bikorera ko gwavye umugambwe ku butegetsi uriko uratoza intererano ku mure bavuga ngo ni intererano yo guterera amatora ku giti cabo. Ku bwacu tubona yuko ari ibintu bisanzwe yuko umugambwe utunganya isekeza cyo gusaba interano yo kwitugurura amatora twimirije, ariko hariho abariko arabikora nabi aho usanga bagenda gutoza abantu bose bagatoza n'abatari abanywanyi rimwe na rimwe bagashiramwo iterabwoba bakababwira yuko hariho ibintu bimwe bimwe bazoza gusaba mu ikomine canke isukarije batazosura kuyironka cyangwa utundi turusho dutangwa n'inzego z'igihugu tazoturonka badatereye iyo nterano y'umugambwe ku butegetsi. Ugasanga nk'abantu bakuru dukora duto duto two kwisumamwo bariko batwega ubwoba yuko hamwe batotanga iyo ntererano batazosubira koroherezwa mu bikorwa byabo bariko barakora. Tubaza yuko rero abarongoye umugambwe ku butegetsi botanga intumbero itomoye kugira ngo ivyo bikorwa byo gutanga intererano bize kuba ku banywanyi babo gusa cyangwa undi muntu wese yifuje kubikora ku bushake bwiwe muganihabe mw'abantu baza gutera ubwoba abandi cyangwa abantu baza kurondera ifashanyo cyangwa intererano ku batari abanywanyi bamanje kubabwira yuko hari ivyo bitazoronka mu ntwaro. Gutyo ico gikorwa bakagikora mugabo abadasanzwe ari mwo mugambwe n'abatifuza kuwuterera baguma batekaniwe mu bikorwa vyabo vya misi yose.
Mu gusozera aya makuru tuje mu bijanye n'uburimyi, aho abarimyi bo muri komine n'intara ya Muyinga bidogera abayobozi b'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ko bwashereje kubaronsa umwavu w'ikizungu kugira ngo batere mu mwonga aho bari barimye. Bavuga ko baronse iyo fumbire bahejeje gutera bagasaba ubwo buyobozi kubaronsa umwavu w'irima ry'agatasa kirikare kugira ngo ntibazosubire gucegwa nk'uko byagenze mu irima ryo mu mwonga. Umwe mu bakozi ubwo ubuyobozi arahumuriza abarimyi, reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana.
Abo barimyi bo muri komine ya Muyinga barashima ko kuri uno wa kane ubuyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bw'abaronkeje umwavu mvaruganda, ariko rero bakaba banegura ko uwo mwavu bawuronkejwe batevye baza baranahejeje guteragira mu mwonga nk'uko bamwe muri bo babyigana.
Tumwa bifatwa bihiye kujya ku isoko rishya mu mwonga tutazi ibigori, aho n'ikiringo kimeze ku nsinzwe tuzoteza utasi tuzotera ibigori tuzofimbu ntawubizi ubuzima n'abakuru bizogenda bampa udufuko dutatu mwaranyende mu isoko kimizo nenda kugaruka kandi bananiwe zifite amazi mugiye kubigoye cyane.
Babasaba yuko nk'ubo canke bandika wutasi hanyuma ntibatorinda cy'imvura itorinda kuko bakaca wutanga kugira dusose dutere hafi bitatu.
Mu buyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Muyinga baremeza ko iyo fumbire yashitse cerewe, ariko bakabahumuriza bavuga ko irima ry'agatasi rizogenda neza. Ingorane bafise bariyo kuzokunguruza iyo fumbire biturutse ku ikena ry'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu
burema kuko umwavu wo ku rutasi waramaze gushika ngaha mu bubiko, abawukeneye barashobora kuza kuwutora guhera mbere uno munsi canke bakazoza kuwutora hageze ko bateragira urutasi. Twashaka natwe dusabe abajejwe intwaro ko badufasha kuronka igitoro co mu bwoko bwa mazutu kuko arico dukoresha mu gushikana umwavu mu mazone kugira ngo tuwegeretse abarimyi hariya iyo basanzwe bari.
Abo barimyi basaba mu buyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi kubaba hafi mu kubaronsa ifumbire ku gihe ngo kuko iyo batevye n'umwimbu uba muke.
Josephine Johnson Nkunzimana arakinuye ni nonga hazo cyo dusozera makuru twari ko turabashikiriza mwakoze mwe bimwe se mwari ko murayatega yomi. Bonfisi ni yongere na ikonda ya wa shikiza na bifuriza kuruwa ni kwa mubyanyu n'umubanyu na gahwana.